Iyi ni radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Kwapfuye nyuma y'amazi rukoro kame barabara natwe twari imbere y'aho badandaretse ibyo bijumba tuga twebwe niko kwadusarago twirutse tuduga icya kabiri cyaturikiye epfo yacu.
Uyu ni umwe mu bacitse ku icumu mu gitero cya grenade cyabaye muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umuririmbyi w'umurundikazi ka Janine yatowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abakinyi b'amasinema muri Festival de Cannes mu Bufaransa, hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Uraho Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Ibiziga by'abimukira bishika kuri 11 nivyo byatowe, abandi amajana 263 baratabarwa ku munsi w'Imana mu bikorwa byakozwe n'igipolisi gikorera mu mazi ku nkengera za Libya. Umuvugizi w'igipolisi cya Libya Ayub Kassem avuga ko ibyo byabaye igihe ubwato barimwo bwihindukiza bukabasesa muri Mediterane hari ku birometero 70 mu burengero uvuye ku murwa mukuru Tripoli. Kuva intwaro ya Muammar Gaddafi isenyiwe mu mwaka w'2011 igihugu cya Libya cyaciye gicika umuhora wabimukira baja kuronderera ubuzima bwiza ubwo bita bwiza mu mugabane wa Buraya. Igipolisi kiri mu ruhigi rw'umugabo yishe abantu bane akomeretsa abatari bake abarashe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu aho bariko barafungura mu nzu y'uburiro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee aha muri leta z'umwe za Amerika. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yakoze iryo bara afise imyaka 29 y'amavuko kandi yitwa Travis Ray Kings. Abari aho byabereye bavuga ko umwe mu bari muri ubwo buriro yarinze aramurwanya gushikaho amwaka inkoho acha abona kwiruka uwo mwicanyi rero abona kwiruka atampuzu yambaye. Igipolisi kivuga kandi ko uwo muntu yoba yarafise ingorane zo mu mutwe. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yitezwe muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu munsi wa mbere kubonana na mugenzi we wa Amerika nyene Donald Trump kugira amwumvishe ko ari nkenerwa ko Amerika igumiza abasirikare bayo muri Siriya ndetse n'inyuma y'igihe bazoneshereza Burundi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Perezida Macron mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News ya muri Amerika kuri uyu munsi w'Imana aho yari ku kirimba iwe ishanzerize i Paris yagize ati tuzokubaka Siriya ukundi gusha inyuma y'intambara. Nico gituma nibaza ko uruhara rwa leta z'umwe za Amerika ruhambaye cyane. Yavuze kandi ko Amerika ari kirumara mu kugarukana amahoro arama muri Siriya. Yongera avuga ati mu gihe twovayo tuzoba dusigiye urubuga ubutegetsi bwa Iran hamwe na perezida wa Siriya Bashar al-Assad kandi ibyo bihugu byoca bitegura iyindi ntambara. Mwamenya ko Perezida Trump yavuze ko yifuza gukura abasirikare ba Amerika bashika ku 200,000 muri Siriya mu bihe bya vuba. Perezida Emmanuel Macron yitezwe rero aho i Washington kuri wa mbere mu rugendo rw'iminsi 3 mu mibonano aho azoshikiriza ijambo muri Kongre ya Leta Zunze za Amerika hano i Washington akazonitaba n'ibindi birori aha azonasangirira hamwe na Perezida Donald Trump. Inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi i Kabul muri Afghanistan cyahitanye abantu 57 gikomeretsa abarenga 100 ejo ku munsi w'Imana umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ufise ubwoba ko abanyagihugu bazohava batinya kuzokwitaba amatora y'abashingamateka yimirije. umuhari w'iterabwa wa leta ya Kiisilamu wemanze ko ari wo waturikije ibisasu ku kigo gitangirwamo amakarata y'abazotora ikabure. Ibyo bibaye inyuma yaho ku munsi wa kabiri abarwanyi b'abatalibani bafashe abakozi batatu b'umurwi w'amatora nyene hamwe n'abapolisi batatu babakuye ku biro byo kwiyandikishirizamo mu ntara yo hagati ya Gore. Barekuwe mu ndwi iheze inyuma y'ibiganiro byarimwo n'abakuru b'imitumba muri ako gace. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ico gihugu na Jeb Danish yabwije ijwi ry'Amerika ko abantu bari barindiriye guhabwa amakarata yabo bari ku murongo hanze y'ikigo aho uwo mwiyahuzi yaturitsa ibisasu yari yiboheye ko. Naho muri Nicaragua abantu bashika kuri 10 barimwo mu menyesha makuru baramaze gufa kuva ku munsi wa gatatu hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu basaba isubirwamwo ry'amategeko y'abashitse mu zabukuru. Amashirahamwe aharanira agatare k'akazi na muntu avuga ko ibyo bitegiri by'abamaze gufa bishobora kuba bishika kuri 25. Ku munsi wa gatandatu perezida w'ico gihugu Daniel Ortega yavuze ko yiteguye kuganira nabo byega kuri ico kibazo kugira ntihagire amaraso abandanya seseka mu gihugu ciwe. Nayo leta zumwe za Amerika zaraneguye ubwo bwicanyi ku munsi w'Imana. Amerika isaba ibiganiro birimwo ibisata byose by'ico gihugu kugira uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe kandi n'abanya Nicaragua babane mu mahoro meza.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, grenade zibiri zaraye zitewe muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza zihitana abantu babiri zikomeretsa abandi 37. Mu bantu bikeka muri ico gitero harimo umupolisi bafashe ku mvo z'amatohoza. Abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko ubwo bwicanyi bufitanye isano n'amatati y'amatongo. Iyo nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahatewe ayo magrenade yitwa mu gasenyi ni ku gasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Kivuga. Abaje kurema ku gasoko ko ku mugoroba niyo bahitanywe n'ico gitero. Aba twabasanze mu bitaro vy'i Gahombo ku mugwa mukuru wa komine bariko baravugwa.
Twari ruguru aho bateye yambe naho badandarize ibintu vy'ibijumbo n'amavoka umva gwavuye inyuma y'amazi rukorokame barabara natwe twari imbere y'aho badandarize ibyo bijumbo. Uga twebwe niko kwadusaragoye twetwa twirutse tuduga icya kabiri cyaturikiye epfo yacu twebwe twirutse tuduga icya kabiri nicyo cyahitanye abantu benshi bayiteye mu ibarabara hagati mu bantu nyine mu isoko.
Njye ni ukuvuga yuko je nari ahantu nari nagiye kwisumira akaro kagabo burya rero imaze guturika burya ndiko ndirukanka burya rero niho nya bintu byaca bifata ngaha nifu sinzi yona nayitaye.
Uyu mukenyezi ari mu bakomeretse avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise amagrenade aturika ku gasoko ka gasenyi. Asigura ko atazi icyo icyo gitero cyari kigamije.
Cyo twumvise gusa ya mbere yaraturitse hanyuma haheze uwundi mwanya dushaka twumva iya kabiri nayo iraturitse nta kintu twatara kuko mu gasenyi nta kintu kibi cyahora cyavugirwa. Ahantu nyine hafise umutekano udasanzwe twe natwe cyo byarashyize ahubwo twaratangaye. Abantu yahitanye bari ku isoko n'abandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakize n'abandi bari kwa muganga nyene ahatandukanye twumvise nyene ngo bamwe bapfuye bariko baravuga babiri.
Abandi bavuga ko bashobora kuba baguye mu mporero z'amatati y'amatongo.
Je kuko ndabibona ngo nabantu bapfa ibintu by'amatongo ngurumbura abona natwe twaciye tuhabonera kandi twatugiye kwisumira.
Niki cyabwiye ko apfa ibintu by'amatongo
abasigaye kwaho hantu nibo baguma bidoga ko aribo bari baje kurondera
bari bamaze iminsi babura basatira n'amatongo. Uwo muhungu yayiteye yarondera nyina n'uwo mwana urumva grenade ya mbere yayiteye atumbereje aho uwo mukase araye ya kabiri nayo baca bayitera batumbereje aho uwo muhungu nyine bapfukana kuri se gusa yarindi rero nizo bace niyo bace baterekwa uwo muhungu yaraje
ku gasoko ka Gasenyi twasanze musitanteri wa komine Gahombo tumubajije kuvyara bibaye yaturungitse kubaza kwa buramatari w'intara ya Kayanza Anseti Ndayizeye arongoye intara ya Kayanza yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima ubwo nyene abagera ku 37 barahakomerekera abakomeretse baci bajanwa mu bitaro bya Kayanza Gahombo na Ngozi no mu yandi mavuriro atandukanye yegereye ako karere buramatari wa Kayanza amenyesha ko hariho abakiriko baravugwa bababaye n'abandi bavuwe baca barataha uwo mutware avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro ya byose Ndayizeye amenyesha ko abantu batanu bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvuza amatohoza akibandanya muri bo harimo umupolisi yari mwikonji bivugwa ko ari we yikekwa ubwa mbere muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru. Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Umuririmbyi w'umurundi kazi ka Janine yaratowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abazotsindira igihembo c'abakinyi b'amasinema yitiriwe mu Gifaransa Cannes mu gihugu cy'u Faransa bakaba yita Festival de Cannes Kaja Nini yabwiye ijwi rya Amerika ko gutogwa kwe ari ishema rikomeye kuri we mugenzi wacu Diane Ninazwe yaduteguriye inkuru
mu mugi wa 90 bazohitamwo uwegukana gashimwe mwihanishwa rya maderesi liberuka umwaka utashe mu gisagara ca Cannes mu Faransa bane n'abashinga ntahe batanu nawo n'abapfasoni umuririmbyi w'umurundi kazi Kaja Nini ari muri abo bapfasoni ati kuba naratowe muri uwo murwi ntasanzwe nkurira mu gisata c'amasinema n'amareresi na gateka byarantangaje cane gose sinari ndavyiteze kuko jewe igisata ca sinema ntigeze ndagikoreramo na rimwe kubona rero barantoye byarantangaje ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cane gose ku isi
This event is one of the biggest in the world. To be a part of that that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka Cannes kuno mwaka ni iteka rikomeye cyane gose. Ka Janine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 hadukinya neza politike zifatiye ku biringo mu Burundi ka Janine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza twamubajije nimba ugo rugamba giye kubara rubangiriye nawe ati sindohoka ahubwo nzokoresha aka karyo kugira amakungu amenye ikibazo kiri mu Burundi
they still kill they still torture they still rape you know
mu Burundi baricana baracahohoterana baracakubagurana baracafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu ibyo ntibishobora kubandanya uko urugamba nzorubandanya ntidushobora kubemera ko babandanya kutwicira abana gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu ubwo rugamba biri mu byo niyemeje ntibikunda ko ndaruhagarika biri mu byo niyemeje ni nk'akazi nkora umwanya wose
But really, my goal, it's a full-time job for me.
Ihanishwa ry'amareresi ryitiriwe igisagara ca Cannes mu Faransa ry'umwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi ka Janine ari mu bazogena uburyo gukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icongereza n'Igifaransa na cane cane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
Arakoze mugenzi wacu Diane Nyinazwe kuri iyo nkuru. Ubu naho ni umwanya wa siporo n'imikino yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka adushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hamenyekana imigwi ine izokina mu cya kabiri cirangiza gihigano rya Sekafa ririko rihuza imigwi iserukira bihugu yo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko niyo hagati Sekafa mu mfunyafunyo y'abasore batarenze imyaka 17. Urukino rwatandukanye imigwi izuje mu cya kabiri kirangiza kwahuje imigwi ya Tanzania na Sudani yo mu mugwi B. Tanzania yatsinze kuri w'Imana umugwi wa Sudani ibitsindo bitandatu ku busa. Uwo murwi waciye uronka uburenganzira bwo guhamza imigwi ya Somalia na Kenya yo mu mugwi A hamwe na Uganda umugwi B. Tanzania warusanzwemwo. Umugwi w'Uburundi igihugu cakiriye higanwa nta mahigwe waronse yo kubandanya higanwa. Ku munsi wa gatanu washoboye gutsinda umugwi wa Etiopia kimwe ku busa, intsinzi ataca yawufashije kugira utere intambwe wavuye mu higanwa kuko mu rukino rw'ukuruye higanwa watsinzwe na Kenya ibitsindo bine ku busa. Kugira ubandanye byawusaba gutsinda ibitsindo bitanu umugwi wa Etiopia ibitabaye muri urwo rukino. Mu cya kabiri kirangiza umugwi serukira gihugu wa Kenya batarenze imyaka 17 uzotana mu mitwe ku munsi wa gatatu n'umugwi wa Tanzania kuri stade y'Umuyinga. Kuri stade y'Igitega naho umugwi wa Uganda ukazotana mu mitwe n'umugwi wa Somalia. Umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ku munsi ugira gatanu Rainbow watsinze Ubuntu FC kimwe ku busa. Christe Roy wanganije na 11 Toile ubusa ku bundi. Fofira wanganije na PVP Uyenzi kime kukindi. La Colombe wanganije na Dione Star bibiri kubindi. Ukundu imigwi ikurikirana mu kibanza cya mbere hari PVP Uyenzi na manota 13 ukaba ufite ibitsindo 36. Uwa kabiri ni Fofira ufise amanota 13 n'ibitsindo 34. Uwa gatatu ni La Colombe ufise amanota 10 n'ibitsindo 13. Mu kibanza cya kane haza Rainbow ufite amanota 9 n'ibitsindo 11. Ubwa gatanu haza Lion Star ufite amanota 5 n'ibitsindo 4. Ubwa gatandatu haza Ubuntu FC ufite amanota 3 n'ibitsindo 22. Ubw'indwi haza Christe Roy ufite amanota 2 n'ibitsindo 12. Ubw'umunani haza 11 Toile ufite inota 1 n'ibitsindo 35. Kuri wa gatandatu naho ku kibuga Urukundo cy'Ingozi habaye urukino mpuzamakungu gwari rumwe muzo gukuranamwo hagati y'imigwi iserukira bihugu ya Afrika y'abatarenze imyaka 20. Ni kugira aboneke izoja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 izobera mu gihugu cya Niger. Ubwo rukino rwahuje imigwi y'u Burundi n'umugwi wa Ethiopia. Ubwo rukino rwaranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose. Imigwi uko ari ibiri yagiye kuruhuka mu gice cya mbere inganya ubusa ku bundi. Inyuma y'akaruhuko iyo migwi yose yagarukanye ishaka mu kibuga. Uko iminota yagiye iragenda niko ibintu byagiye birahinduka. Hasigaye nk'iminota 15 urukino rurangire umurwi serukira gihugu w'u Burundi waronse igitsindo. Urukino ruca rurangira uko umugwi w'intama mu rugamba ucuronka uburenganzira bwo kubandanya higanwa. Ni mu gihe mu rukino rwa mbere intama mu rugamba zari zatsindiye Muhira haraheze indwi zibiri umugwi wa Ethiopia ibitsindo bibiri ku busa. Bujomora Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste Nzikubanya nka. Ubu naho tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda adushikiriza ayaho.
Mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi bari hasi y'imyaka 20 yasezereye ikipe y'igihugu ya Kenya mu rwego rwo gushakisha itike yo kwerekeza mu gihugu cya Nigeri mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Umukino w'u Rwanda na Kenya warangiye amakipe aguye miswi anganya ubusa ku busa. Ibi byatumye Amavubi y'u Rwanda yibonera uburenganzira bwo gukomeza mu ntera ikurikiraho kuko mu mukino ubanza wari wabereye muri Kenya amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Umutoza w'abasore b'u Rwanda Vincent Mashami avuga ko gukuramo ikipe y'igihugu ya Kenya bitari byoroshye.
nabanza gushimira abasore byo babyitwahemo ngira ngo igitego twabonye hanze cyo koko kidureshe qualification nako byadoroshye kuri igitego hanze ngira ngo Kenya mwayibonye ko ari equipe itoroshye equipe ifite abashyo bafite experience bakina mu equipe akomeye cyane wabo bitandukanye n'abakinnyi bacu kuri abana bakinnyi abakiri batoya kandi abakinnyi banabadafite uburambe muri championnat yacu n'abakinana ntago ari benshi cyane abenshi ni muri deuxième division ngira ngo rero ntashiri navuga uretse kuvuga ko twishimye ariko wari umukino ukomeye cyane Kenya ashaka qualification Kigali aribonjemo n'abandi bakinnyi urumva ko mu byukuri baje gushaka qualification ariko tubyitwayemo neza turashimira abasore bacu
uyu mutoza akomeza avuga ingamba afite mbere yo guhura n'ikipe y'igihugu ya Zambia mu kico kigiye gukurikiraho
Zambia tugomba kwitegura twivuye inyuma kuko ni equipe ni champion d'Afrique ni equipe nziza ni equipe ifite youth structure yayo nziza ikomeye cyane abakinnyi uko bazamuka bagenda basimbura nangira ngo rero ni akazi gakomeye ariko ngira ngo nanone ni experience nziza ni level nziza abakinnyi bacu bakeneye kugira ngo batere imbere mu gihugu ntabwo watere imbere cyane mu equipe yoroshye ni byiza ko tuzahura n'ikipe nka Zambia champion d'Afrique ngira ngo izaba ari challenge komeye kuri twebwe ariko tujye gushaka ikintu wagishuti kugira ngo dushobore twakomeza kwitegura neza matches zakurikiraho
tukivuga ibirebana n'amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore mu kwezi gutakwa gatanu hano mu Rwanda hazabera irushanwa rya Sekafa umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore Jean Baptiste Kayiranga avuga ko muri iki gihe cy'imyiteguro arimo kuganiriza abakinnyi be akabashishikariza kureka kwitinya ngo nuko ari abagore
ibyo byo kwiyumvamo ko umugore w'umunyarwanda atakwirukana ibyo ni ibintu tubaganirizaho tukababwira ko nibagera mu kibuga ubu bagiye mu kibuga ni ikipe y'igihugu bibagirwe ko bafite ibintu binini bibagirwe ko bafite amabere bayazirike bashaka imyambaro batekereze ko hari abantu babareba so ni mu myumvire ubundi umuntu iyo atekereza yiruka nkayitekerezaho nawe urabyumva nuko bigenda approche rero ni ukubumvisha ko bahagaze mu gihuga nk'abakinnyi babaze bumva ko ari abakinnyi mbere yuko bumva ko ari abagore ni ibyo ngibyo hanyuma nibasohoka mu kibuga yitwara nk'abagore ariko mu kibuga zaba yitwara nk'umuntu ushoboye gukina umupira mu rwego rw'abagabo kandi umerita ibihembo cyangwa umerita igikombe
mu mupira w'amaguru kandi nyuma yuko ikipe ya Rayon Sports ibonye itike yo kwinjira mu kiciro cy'amatsinda mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ubu noneho yamaze kumenya amakipe yandi atatu bazaba bahanganye muri tombora yabaye ejo bundi kwa gatandatu ikayiro mu Misiri Rayon Sports yisanze mu itsinda rya kane hamwe na Gor Mahia yo muri Kenya Yanga yo muri Tanzania na USM Alger yo muri Algeria umukino w'ikubitiro muri uru rugamba uzahuza Rayon Sports na Gor Mahia hano Kigali mu byumweru bibiri biri imbere uko ayandi matsinda atatu ateye muri rushanwa mu itsinda rya mbere harimo ASEC Mimosa yo muri Cote d'Ivoire Raja Casablanca yo muri Maroc AS Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Aduana Stars yo muri Ghana itsinda rya kabiri rigizwe na Al Masry yo mu Misiri Renaissance Sportive de Berkane yo muri Maroc Uniao Desportivo do Songo yo muri Mozambique na El Hilal yo muri Sudani mu itsinda rya gatatu dusangamo Joliba yo muri Mali Kara Brazzaville yo muri Congo Williamsville yo muri Cote d'Ivoire na Enyimba yo muri Nigeria yari Claude Munyandinda I Kigali
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru ya sport n'imikino Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
David Ngere niwe munyagirwa muri Botswana ibaye wa mbere mu gutangaza kugendana umugira wa sida muri myaka 25 irangiye abandi bantu bafite umwete barafatiye ku karoriro yatanze maze baca batangaza ko mugaragaro ko bagendana umugira w'icyo kiza naho bari kurushi umuntu agereranije n'abanyagihugu 1,366 bo mu gihugu cya Botswana bagendana umugira wa sida benshi muri abo bantu bashize abona ko bagendana umugira wa sida bavuga kwiyongwara itabasinzikaje cyane kurusha uko abantu bagendana umugira wa sida basinzikazwa no gukumirwa naho muri myaka abantu bagendana umugira wa sida badakumirwa nkuko byari bimeze mu myaka iheze abantu benshi babajwe n'ukuntu bakumirwa kubera bagendana umugira wa sida kandi ahanini bagakumirwa n'imiryango yabo hamwe n'abagenzi babo mu bisanzwe yategerezwa kubitaho no kubakunda umugambi wo kwitaho no gushikira abo bashinga ntaye n'amafasoni bashikiwe n'ibyo byago umugambi wa Perezida wa Leta Zunze Amerika wihutirwa mu kugarukira abagendana umugira wa sida uzwi nka PEPFAR warahaye umutahe ishirahamwe yitwa Bonepoa kugira ngo rishire mu ngiro isekeza ryo kuvura abantu bose bagendana mu ngira wa sida ryiswe Treat All Champions Campaign. Iyo sekeza yarahaye amabanga abantu 30 bagendana mu ngira wa sida yo guterakamu abanyagihugu bo mu makati yabo kugira ngo bicarire ikibazo cyo gukumira abagendana mu ngira wa sida kinatuma abantu benshi batamenya niba bagwaye cyangwa batagwaye. Ikibazo kandi gituma abagendana mu ngira wa sida batiyandikisha kugira ngo baronswe imiti ipfufahaza ico kiza. Hisunzwe umugambi wo kuvura bose Treat All Strategy watangujwe na Perezida Kama mu mwaka wa 2016. Abanyabotswana bose bagendana umugira wa sida muri iki gihe barashobora kwiyandikisha kugira ngo baronke imiti ipfufaza umugira wa sida. Muri imyaka 15 irangiye leta ya Amerika ibicishije mu mugambi PEPFAR yaragarukiye imiliyoni n'imiliyoni z'abantu bagendana umugira wa sida kandi yarahinduye uburyo ico kiza citabwaho. Kuva mu mwaka wa 2014 umugambi PEPFAR uramaze gufasha ibihugu 13 birimo igihugu cya Botswana kandi ushobora gutuma ikiza cya sida kizoba cyatujijwe mu mwaka wa 2020. Leta z'Ubumwe za Amerika zirashima kuba zarakoranye n'igihugu cya Botswana hamwe n'ibindi bihugu 50 mu mugambi wo kugabanya hamwe no kuzoshora gutuza ikiza cya sida.
Iyo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma, turashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.